Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ni mujye no kuri internet www.radioyacu.com, YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikire ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni saha rero ya muri Isanga. Mu kwezi gushize kwa gatatu, leta y'u Burundi yagabanyijeho rimwe n'ibice bitanu ku ijana amatagisi, ni ukuvuga imisoro ku biribwa by'ibanze bimwe na bimwe biva mu mahanga. Ni nk'ibishyimbo byumye, umuceri, ifu y'imyumbati n'imyumbati ubwayo, ifu y'ibigori, isukari n'intete z'ibigori. Hari hashize igihe abaturage binubira izamuka rikabije ry'ibiciro. None se rero muri rusange ubu ngubu ibiciro by'ibyankenerwa by'ibanze bya buri munsi bimeze bite? Ese ibi byankenerwa bya buri munsi byo biraboneka uko bikwiye mu Burundi? Ibi byose nibyo tugiye kuganiraho na Pierre Nduwayo, umuyobozi mukuru wa Abuko. Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Ntabatindiye rero mbazanira umushyitsi. Pierre, urahura komeye.
Ego turaho, turashima, tumeze neza.
Nuko ndagushimiye cyane rwose umwanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'ibiciro n'iby'ibiribwa, ibifungurwa. Mu magambo makeya, nari navuze yuko leta y'u Burundi yagabanijeho rimwe n'ibice bitanu ku ijana amatagisi ku bifungurwa by'ibanze bimwe na bimwe biva mu mahanga. Ariko se muri rusange ubungubu ibiciro byifashe bite ku masoko?
Ego murakoze cyane. Ibiciro hano ku masoko yacu cyane cyane ku byerekeye ibyifungwa bya nkenerwa byaraduze cyane, byaraduze kuko ku buryo usanga uri kuraba nk'ibiharagi, ukaraba umuceri, ukaraba nk'iyo ifu y'ibigori, usanga ibiciro bimaze kugera ku rugero hafi ugereranije nk'umwaka uheze muri ibi bihe, hafi usanga byiyongereye ko inshuro zibiri. Urumva rero yuko ibiciro bitameze neza hano mu gihugu iwacu. Nibyo yuko muri ino myaka, muri ino minsi, na cyane cyane ngira ngo kubera ihindagurika ry'ibihe, kubera ibintu biri ko biraba mu bihugu byo hanze, na cyane cyane hariya mu ntambara yo muri Ukraine, turabona yuko izo atari ngombwa zo mu Burundi gusa, mugabo hano mu Burundi rero nk'ibyo byankenerwa nk'ibyo tuba dusanzwe twirimira tudakora muri Ukraine, nibyo nari nababwiye byaraduze ku rugero runini cyane, ku buryo muri Abuko matwate akamu dusaba yuko hofata ingingo. Tukanashima mbere muri Abuko, turashima yuko leta akamu yakumvise ikagabanya ibice n'imisu ku ijana ku bidanuzwa bimwe bimwe bya nkenerwa. Ibyo turabishima, nubwo tubona yuko ngira ngo nuko itegeko rigiye mu ngiro muri ino minsi ku masoko ntibiratangura kwibonekeza neza. Tugira amakenga mbere yuko tutabikwiriye kimye hasi, uduhabwa gusanga ako kunguko twari twifuza ko koja kumuguzi uduha gusanga kegiye kubadandaza nico gituma haba abaguzi babandere leta barakwiye turakwiye kubikurikirira hasi kugira ngo ako kunguko ako kigoro leta yagize umuguzi nawe kamushikiye
hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VO radio yacu ati jewe ntonda mu isoko iminsi 7 kuri 7 none ibyo bivugwa ku matwi ko ntavyo mbona warumaze kuvuga yuko itegeko rikigera mu ngiro vuba vuba ritaratangira kugaragaza umusaruro waryo ubwo ngo bwose nk'uyu nguyu batwenga wa kuko wowe mu ishyirahamwe abuko nyine mukurikirana buri munsi ibyerekeranye n'ibiciro n'ibyerekeranye n'ibifungurwa ubu wamugiriye ihe nama kugira ngo abe yihanganye ahari azabone umusaruro w'iri gabanuka ry'amatagisi
eko uwo batwenga mbona nawe nyine ariko arafasha kuko avuze ati itegeko ryaragiye mu ngiro mugabo ntiturabona inkurikizi nziza ku muguzi aho ariko arafasha n'ababwiye yuko haba abaguzi haba twebwe nka association y'abaguzi haba mbere nabo muri leta tubwirizwa gukurikirana cyane ku buryo izo ngaruka nziza twebwe twabwiza kuvuga twavuga tuti yibwa kujya ku muguzi ntizihabwe ziguma kuri ba badandaza gusa kuko abadandaza turamaze kubibona yuko niyo aya kigoro ka leta cyangwa ugasanga hirya no hino ibiciro byagabanutse babadandaza bo ntibibwiriza ngo babigabanure aha rero nico gituma tuvuga tuti uwo batwenga hamwe n'abandi boheza bakadafasha tukaza turatera kamu ku buryo nabo muri leta turaba neza nyazi na none ryategeko ryotangura kurya mu ngiro ryari kugira ngo n'umuguzi bimushikire ibyo rero nk'ibyo batwenga yanditse ibyo n'abandi bashaka kuvuga ibyo twebwe muri abuko biranadufasha iyo turiko turasaba yuko ingingo nziza zafashwe na leta igaheba ayo matagisi zizoheza zigashikira ku muguzi kuko leta ibirondera ubwo rero nk'uko twari twabivuze iyo umuntu atabikurikaniye hafi utusanga ka kigoro ka leta ko hava kumva abadandaza gusa nabo ugasanga umuguzi nta na kimwe ahungukiye
none se Pierre we hari nanone undi witwa Dieudonné Minani nawe wanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika warumaze kuvuga ko abadandaza batagabanura ibiciro none uyu Minani waravuga ngo biragoye mu gihe ababidandaza benshi ari abakomeye ibyo nibyo
ibyo Minani avuze ntitwobishingira intahe cyane kuko mu kugira uvuga ikintu uba ugifisiye ibyemezo ibyo byo byose twebwe muri aboko turavuga tuti ko ingingo yafashwe bakaba bagabanya ibiciro dukeneye kumenya none izoje mu ngiro ryari aha rero umudandaza ari umudandaza kuba umudandaza aba abantu bakomeye cyane babadandaza nyine twe tubaza yuko atanu ari hejuru y'amategeko igikuru ni uko iyo ngingo yafashwe kandi tukagumva yuko izozanira akarusho keza umuguzi ibyo rero tuzusha tugerageza tugahimiriza kugira ngo kakunguko kajye ku muguzi abadandaza abakomeye cyangwa abadandaza abandi basanzwe ibyo twebwe ikidufasha gusa ni uko iyo ngingo yoheza ikagira ingaruka nziza ku muguzi kandi turazi neza yuko yafatiwe imeze y'umuguzi abo rero umudandaza uwo ari we wese ibyo ari byose amaze kwemererwa kujya mu rudandaza abuza kudandaza yisunga amategeko
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga hari nanone umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Nshimirimana Cresson nawe wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VO radio yacu ati nibahagarike kubaka ahantu heza ho kurima byofasha gusumba nayo ubundi yo nibahubaka hose ibiva mu mahanga bizatumaririke Mbeo hamwe amahanga yokwanga kubisohokana tuzoba gute hakaba na bintu n'Imana Fabien nawe arandika ati nibareke kubaka amazu mu biyaya no kuvuga mu bibaya ati kugira ngo dushobore kuhahinga mu magambo makeya ibi ngibi nshimira Imana na bintu n'Imana ibyo bavuga nabyo murabuko murabyizi
yo bavuje kuvuga abo banywanyi b'icyo rya Amerika n'ukuri kudateye amazi kubera abantu bose turabihuriza ko kuko uri kuraraba nka mu kiyaya cha Bujumbura cyangwa mu kiyaya hose imbere usanga bashobora kurima ibiterwa bishobora kwera gatatu mu mwaka mugabo sinzi ingene byagenze ikiyaya cyo sibara cyubatse amazu hasigaye ahantu hakeye mugabo nashaka kugira ngo barabyumvise n'abaheze kuvuga murande yuko abajejwe kurongora kino gihugu nubwo ibibanza byinshi byari byamaze kubakwamwo barahagaritse yuko hano mubiyaya atabadusubira kubaka twibaza yuko ngira ngo bagombye gukingira ahasigaye kugira ngo barabe yuko hobananya harimwa hakatanga umwimbu woza urasahiriza mu banyagihugu mugabo wa wundi yavuga ati ibyo biva hanze none ni banka ko bituzanira cyangwa ikumbo igicanke ziriya ho bizogenda gute ico ni kibazo n'ibyo nyamukuru mugabo dusanzwe tuzi yuko hano i Burundi ibyigwa byakozwe byarekanye yuko abantu ibyo bafungura ibyo bitwirimira usanga bibwirizwa gusahirizwa n'ibivuye hanze bishika kubice hafi 40% bisigura yuko hanze tuguma twakeneye mugabo igikenewe nuko abajejwe gutunganya kino gihugu bakora ibishoboka nk'izo ngingo n'ibyo byo kubuza kurima hano mu biyaya hamwe mbere no kugerageza yuko amasibo ya bungabunga bakayaha byangombwa kugira ngo umwimbu utere wiyongera ibyo birakeneye kwiye gufatwa ingingo nyinshi haba ibyo byo kubuza kubaka haba mbere no kugerageza gufasha yuko isi yo kwimbuka kurusha kugira turabe yuko umwimbu wahandi mu gihugu iwacu wo kwiyongera ku buryo ibyo twakura hanze biza bikeye nibyo rero ibyo abo baje kuvuga nibyo hano kubona twarubatse hano mu kiyaya n'uhombo runini ya ku gihugu kumbure iyo bareka aha akaba ariko ararimwa hanyuma hagafatwa n'ingingo kugira ngo isi bandanye ibungwabungwa hanyuma yongere igwize umwimbo ibyo twogera hanze byobaye bike.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibiribwa ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro bihanitse nubwo leta yafashe ingingo mu kwezi gushize kwa gatatu yo kugabanyaho rimwe n'ibice bitanu ku ijana amatagisi nko ku bishyimbo byumye, umuceri, ifu y'imyumbati, imyumbati ubwayo, ifu y'ibigori, isukari n'intete z'ibigori. Turaganira na Pierre Nduwayo, ni president wa Buko. Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Kuri telefone dufite Batwenga, nari nasomye ibyo yari yanditse kuri Facebook, none amaze kutwohereza nimero ya telefone, ati nimumpamagare. Batwenga,
ndabumva.
Uraho neza?
Ndashima Uhoraho.
Uherereye he?
Neza, mperereye i Bujumbura, ahantu bita mu Kinama.
Ye, wari wanditse uti jyewe ntonda mu isoko iminsi 7/7, none ibyo bivugwa ku matwi ko ntabyo mbona. Ibingibi ni byo wari wanditse kuri Facebook. Hanyuma hari kandi kabazo ufite?
Kabazo kandi fise ibyo bintu bunumva bavuga ngo ibiciro byaragabanutse byakaba atari byo ndiko ndabona. Ese iryo kori bakuye ahandi ho barishize hehe? Ibyo bita umusoro barikuye kwitontete barishyira hehe? Kubwiye kugura ibiharagi usanga amakara nayo yaduze cyane. Ese ibyo biharagi nibyo tuza gutera cyangwa nibyo tujya? Icyo nicyo kibazo ndi kubaza. Umuntu yaguze ibiharagi agurana n'amakara yo kubiteka. Iyo ukuye rero umusoro ku ntuze ikori, iyo ukuye ikori ku biharagi ukarishyira ku makara, banumva atacyo ukoze.
Niko se Batwenga, urashaka kuvuga ko ibiciro by'amakara nabyo byazamutse cyane?
Cyane gose.
Reka noneho Pierre Nduwayo agira icyo abivugaho, kuko nimba ayo matagisi uvuga yaragiye ku makara. Urakoze cyane.
Uragize neza
Pierre, we umwanya ni uwawe.
Ego murakoze cyane ibyo wahereye gushikiriza navyo nyene birumvikana mugabo ibyo muri sanga bishavyerekana yuko ubuzima buzimbye haba amakara haba ibiharagi haba ibintu byankenerwa byose birazimbye mugabo twebwe tugitangura twavuga ko dushima ko mbona leta yagize akigoro no kwivyo bidandazwa byankenerwa kuko nk'ubu uye ibyo twari ko turasaba yuko ako kigoro leta yafashe kamaze kumvikana ku muguzi ikifata iryangingo ikamera yuko isukari bahanje ija murabona yuko isukari ubu iraboneka kandi kuri amafaranga ajwi ku giciro cha leta nubwo rimwe na rimwe usangika kena mugabo nta myidogo myinshi tugize imisi twumva tukavuga tuti hamwe no kubiharagi no ku ibigori no ku muceri ka kigoro leta yagira huko bw'ibishoboka kugira ngo tukumve ego kuba ku miryango agahinga karaboneka nubwo n'ibiciro usanga bica biduga mugabo si ntibyo baco kimwe igende babyadugiye ku rumwe hanyuma ikindi naco novuga nuko iryo gabanuka bagize kuri ibyo bidandazo bya nkenerwa ntibace babishyira ku makara ni hamwe usanga ibintu biriko biragorana byinshi muri rusange bikagorana icyarimwe nanabwo yuko ubuzima uca usanga buzimbye ku muntu na cyane cyane muto muto mugabo akigoro kakozwe no kugashima hanyuma tugaheza tukafasha umwana wese kugira ngo kaje mu ngiro nubwo hari ibindi tuba tubandanya dusaba mugo nk'ibyo byo byakozwe ibyo twobishima na cyane cyane tugafasha yuko byoje bikaje mu ngiro nyizima.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Richmond Squad Bala. Richmond we
ta
urahura komeye
yego ndasima
aya niyo mazina watwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ubundi se niyo mazina yawe koko
oya siyo sanswe nitwa ahubwo nijyo nasimye kuba nokoresha kuri urubuga rwa Facebook ariko ubundi sijyo nitwa.
Bwira rero mutumire amazina yawe nyakuri.
Ku mazina nyakuri banyita Bayihimbaze Foste.
Yego.
Ariko kuri Facebook nkabasanzwe nkoresha iryo zina nyine.
Ni uko uherereye hehe se Foste?
Neza na neza ndi muri Tanzania mu ntara ya Kigoma.
Uri mu nkambi y'impunzi?
Yego.
Wahunze ryari?
Nahunze muri 2015.
None se kudatahuka?
Twariko turavyiyumvira, twariko turavyiyumvira ariko dusanga umenga muri iki gihe ntivyokunda bivanye nuko atabikorwa twoshika dukora ariko twatanga ari nka hamwe imvura ikitse nko muci twashobora gutahuka.
Yee, nuko nuko. Turi mu kiganiro cyerekeranye n'ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro bihanitse. Ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Ni cyumvira nashaka gushikiriza kuri cyo kiganiro mwaduteguriye uyu munsi. Bwa mbere natangura gushimira Leta y'u Burundi ko iyo ngingo yafashe yo gukura kwa makori ku ibyo bintu bya nkenerwa cyane mu buzima bw'abanyagihugu. Babimviriye neza cyane kuko ibintu byari bigeze ahantu usanga bigoye cyane. Ariko nk'icyo twasaba ntituzi ngo biba bimeze gute ariko twe tubona bishyika. Kari twifuza yuko bibaye bishobotse nk'ako kigoro bakoze k'ibyo bintu by'ifungurwa bya nkenerwa bya buri munsi gukora no ku kibazo cy'amahera kuko turabona navyo nyine bigiye kugera kure usanga natwegwe turi muri Tanzania ushobora kugira akabazo ugakenera amahera bari mu gihugu yaba yatuma kugasanga biragoye bivanye n'uko yagiye yaraduga.
Urashaka kuvuga se ko n'imishahara ikwiye kongerwa?
Oya, sinishahara ahubwo ku bintu bijyanye no kuvunja kuko natwebwe aho duherereye batubwira yuko amashiringi ubu yaduze gose usanga ijana ry'amashiringi riko rivunjwa amajana abiri naco nyine kirafasha kuko iyo baba bakeneye nk'ibifungurwa ugatanga babikeneye nk'ino muri Tanzania usanga ayo mashiringi ariko arabagora rwose bakaraba icokorwa kugira ngo nayo mahera ntabana nyaduga bishobotse mbere anamanuke gatoya ku buryo umuntu ashobora kuza araronka iheragishiringi byoroshye.
bayihimbaze urakoze.
Yego namwe murakoze.
Ijwi rya Amerika Pierre we iki kibazo cy'amahera cyo kifashe gute?
Ego arakoze cyane umunywanyi hajeje gushikiriza cyo cyiyumviro ikibazo cy'amahera ni kibazo kigoye cyane natane cyane ko usanga nk'abadandaza bato bato bajya kuzana ibyo bidandaza byankenerwa aha mu bihugu duhana imbibe badashobora kuronka ajya amafaranga y'agaciro mu mabanki ugasanga baca bagenda kwaya amazu yajejwe kuvunja amafaranga uri kuraraba rero uno munsi ukaraba ukuntu ifaranga ibyitwa ko ribundwa mu kuri kugera utangwa na banki nkuru y'igihugu ugaturaba n'amafaranga ingene abundwa kwajya amazu ajejwe kuvunja hariho igihushanyo kinini cyane musanga mbere ari kuma imari y'amazu yo kuvunja haja ko hasi inshuro zibiri ibyo rero bica bigira ingaruka mbi nko ku badandaza bato bato bana ibyo bidandazwa kuye muri bihugu duhana imbibe kuko nkuko twabivuze kubera bobo babwirwa kudakora mu bara ry'amazu ntibaronka uburenganzira bwo gushika muri banki nkuru y'igihugu cyane barya amabanki y'ubudandaji muga ngo baronke ayo amafaranga ku rugero rurya banki itanga tukavuga tuti nicyo gisata leta irakwiye kuraba igapfuma ifasha ko mbona yafashe iriya ngingo hanyuma abadandaza bagana icyo ifungurwa byabifungurwa byankenerwa leta yakoreye ko n'amatagisi ikanabafasha yuko bafasha gushikira ayo mafaranga kuri kiriya giciro isanzwe kizwi na banki nkuru y'igihugu ibyo byoheza bikagira ingaruka nziza hanyuma rero mugabungira mu minsi imwumva n'ishobora umukuru w'igihugu anagabisha abantu bagenda bagaruka ayo mafaranga bagashaka bagenda ntihagire ibidandazwa bazana ubu rero twavuga tuti bagerageze bapfume bahaba dandaza babone yuko abadandaza b'ukuri b'ibyo bifungurwa hanyuma barahayo amafaranga y'agaciro ku buryo boheze bakazana ibyo bidandazwa hamwe batanishe twadobovuga yuko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro kuko ibyemwa ry'amadu biraboneka mugabo bayaronse mu babanki muri banki nkuru y'igihugu canke muri mabanki y'ubudandaji aho onye bobo bayaronse kuri ku rugero rwiza ku buryo rero no ku isoko heza hakabura icyitwazo iyo ngorane y'amafaranga y'ukuvunja ni ingorane nyamukuru kandi isanzwe izwi dusaba dushimitse yuko abajejwe kuturongora bajya bakagikorera ko naco nyine kugira ngo izo ngingo nziza bafashe ziheze zigire ingaruka nziza ku banyagihugu muri rusange.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Bakungu Idrisa. Bakungu we
murakoze cyane.
Uherereye he?
Mbereye hari Kigali mu Rwanda. Baze gushimira umutumirwa wawe wadutumiriye.
Yitwa Nduwayo Pierre, ni perezida wa Buko.
Yego, ndashaka mbashimire cyane abarundi ko bagabanyije ibiciro. Ni byiza cyane, nyine urebye ubuzima nyine turimo muri iyi minsi biragoye cyane. Ibintu byose birahenda, yaba aho i Burundi urebye ku isi hose ibintu byose biri hejuru. Kandi nkabashimiye ko abarundi nyine ko bakoze nyine ikintu kiza cyo kugabanya ibiciro kugira ngo wa muturage abashe kugira ngo abashe kubaho neza ibiciro bitamugoye cyane. Ni ukuvuga ngo kandi nkaba nitabira abaturage bose yaba aho i Burundi cyangwa mu Rwanda ko twakora cyane mu bihe byose byo muri iyi mvura, ko turashima n'Imana ko imvura yatangiye kugwa yaba i Burundi cyangwa inaha nubwo aka kanya imvura ikaba iriho. Nkaba nisabira abaturage bose gushyira hamwe kugira ngo tuzamure ubukungu bwacu ndetse n'ubworozi n'ubuhinzi. Bivuze ngo ni ukuvuga ngo abaturarwanda bose, abarundi bose bakore kugira ngo tugemure ya masoko, yaba amasoko yo mu gihugu cyangwa yo hanze, kugira ngo tubashe kwiteza imbere, kugira ngo turwanye inzara, kugira ngo ubuzima bwacu bitere imbere cyane.
Bakungu urakoze cyane. Wari ugiye kubaza?
Nagiye kubaza umutumirwa niba uko twashyira hamwe kugira ngo tugabanye ibyo twohereza hanze, kugira ngo iyo tubyohereza hanze tumaze kwiteza imbere, tumaze guhaga nyine dusagurira andi masoko. Nicyo namusabaga atugira inama icyasabwa cyose kugira ngo ubuhinzi tubuhe ijambo kugira ngo tuze kwiteza imbere.
Ye, bakungu, urakoze cyane.
Urakoze cyane.
Pierre we, wamwumvise rero inama wamugira ni iyi.
Ubona mwumvise mugasi numvise neza ibintu ya Budde sinzi ko mwaheza mu kansubiramo ni haba hari akantu k'akabazo yoba yabajije mugabo numvise umenga nawe afite intererano ahasaba yuko tugerageza gukora na cyane cyane ko n'ibihe biriko biraba neza yavuga ati imyaka mvura kariko haragwa ko twokora kugira tugwize umwimbu ntitugerinze sinzi ko hari akabazo yoba yabuze kuko amatelefoni yagiyera mwotsimo bise neza aho abahanga kabade bayagije
yego
kandi biramo kugira ngo tugerageze gusangira ijambo
akabazo yabajije ati ese umutumirwa yatugiriye he nama nk'abarundi n'abanyarwanda kugira ngo dushyire hamwe tuhinge tugire umwimbo mwinshi hanyuma twiteze imbere twashyira hamwe gute ati wabagiriye he nama
mubisanzwe bihabwa bingora inama noheza ndababwira kugira ngo tugwize umwimbo mugabo ishambere na mbere nuko twese dufise uwo mutima yuko tugwiza kugwiza umwimbo na kandi cyane umunyagihugu wese ahari ntarindire yuko ari leta iga kuzana umwimbo aho onye ni iba ari intango nziza hanyuma leta zacu nazo zigerageza dusaba yuko dushyiraho novuga uburyo yo shiraho amakondisyo meza kugira ngo abo banyagihugu bafise umutima wo kugwiza umwimbo borohe ari mu burimyi haba ari mu budandaji boroherezwe haba mu gushe mu kubemerera kuronka ibyo bakoresha mu kudandaza haba mu kwemera kubafasha kuronka ibyo ugutangiza haba mbere no kubafasha kurondera ubumenyi aho rero abanyagihugu bari basanzwe bari tubyiteguriye aho leta bicayeza nabyo nyine bikayorohera cyane cyane iyo tutayihanze amaso ngo tugirire ibi twe tukavuga tuti turafite ingufu turafite umutima wo gukora hanyuma natwe dushirireho amakondisiyo meza kugira dukore kandi nanone ndabona yuko burazi abarundi n'abanyarwanda basanzwe bavuga yuko ari abantu b'abakozi kandi nibyo ku buryo rero uwo mutima wo gukora ubonetse hanyuma amareta yacu ndabona yuko hariho n'ubwigoro ariko barakora ntankeka yuko mu minsi imbere dushobora gutera tujya imbere twavuze tugitangura yuko izi ngorane turimwo hano haba mu Burundi hano mbere no mu karere haba no ku isi yose gisanzwe zihari mugabo zizohera kuko rero twiteguriye gukora ntangeka yuko umwimbo uzoheza ugatera imbere hanyuma abatwara ibihugu byacu nabo bakadufasha mu gushyiraho amakomisiyo meza ku munyagihugu agomba yifuza gukora haba mu Rwanda haba mu burimyi haba mu kwidegenda mu byerekeye ibijyanye n'ubuzima bw'ibintu n'abantu ibyo bakabidufashamo ntangeka yuko umwimbo uzoheza ukiyongera muri bino bihugu byacu muri kano karere
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu muri isanga umutumirwa ni Pierre Nduwayo ni president wa Buko ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi turaganira rero ku bibazo by'ibifungurwa bya nkererwa bya buri munsi n'ibiciro bihanitse mu Burundi noneho duhamagare Rukundo Clovis Rukundo we urahura komeye
yego ndakomeye
uherereye hehe
mereye ubujumbura mu Burundi
ye igitekerezo cyangwa ikibazo
ni igitekerezo genda shima ku ngingo leta yafashe yo kugabanya yo gukora amatagisi ku bifungu waiva hanze kuko biradufasha cyane ku banyagihugu bato bato biratuma ibituronko mwijoro yuko ibifungu bizogabanuka igiciro
umuceri wari watangira kugabanuka
umuceri ntiratangura kugabanuka ibiciro cyacari aho cyahoze
nangahe
ni katwe mwese
vuga mu Kirundi
umuceri ni Burundi nyine
ku kiro kimwe
yego yagera byo ni 3,000 ndi ku kiro ariko umuceri mwiza ujya wa w'umutanzania ujya wowo ugete ku 2,000 uwabine n'uyu nyene usanga ari uwanyuma tuba dusanzwe twirimira ngaha nyene wacu
urashaka kuvuga ko umuceri w'abarundi atari mwiza nk'uwa batanzania
ayo umuceri we mu Burundi basanzwe bakunda umuceri ujya umuta cyane ujya wa mbere bawita ngo ni uwa mbere kuri twe abarundi batobatse ama nk'abashimiye leta kuba yarakuye amatagisi kuri ibyo bidandaza bivanze tukigera ko ibintu bigiye kugenda neza
yego urakoze cyane Rukundo we
yego namwe murakoze uduhe ijambo
Ijwi rya Amerika duhamagare na Habonimana Frank maze umutumirwa Pierre Nduwayo agire icyo ababwirira icyarimwe. Habonimana we?
Sabye.
Urahura komeye?
Ni more na maro namwe.
Yego turaho natwe turakomeye. Uherereye hehe?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Yego usha ku ngingo?
Bo, yewe ku byerekeranye n'ingingo yo kugabanura amayo gukura amatagisa kubiribwa bimwe bimwe. Jeno vuga ko ari nziza kubwanje kanabandi barayishima ariko nuko barabe ngene yuko ngingo iri kiraja mu ngiro bakarabati ko kiri kiraja mu ngiro abantu bakanabamenye bakana akareti kanamenyesha abantu igiciro cy'izo bintu babakoroye kigiye ko kugira ngo ntihagira bikika mu kiza ngo baje barabandanya bagurisha amayarenze mu gihe izo bintu bazarakabaye igiciro.
None se leta yashyizeho ibiciro?
Nta biciro bashyizeho, babwiye ati ibi iye dufate nimba ari nk'ibiharage tubizogugwaya, umuceri tuzogugwaya. Ibyo nta giciro kirajaho, gusa haravuze ko bagase ko amanuze amataxi barabazabikata inga zimwe zimwe ziva hanze ariko nta biciro bashinze, bavuga ati ibi bizogwa ukuntu kuriya, izo biciro ntibiravugwa.
Ye Habonima, urakoze cyane.
Abe murakoze
Pierre we, ibi bintu Habonimana Frank avuze leta ko kwikwiye gushyiraho ibiciro ku bintu byose by'ibidandazwa.
Yego murakoze cyane. Bihabonimana avuze ni nk'icyumviro aterereye kuko nk'uko nka benshi babivuze naje ngitangura nabivuze ni uko irya ngingo na cyane cyane kuwa bya nkenerwa tutabona ko irajya mu ngiro, niho cyo gituma avuga ati atereye icyumviro ati iyo haba ku mure hariho igiciro cyashyizwe na leta twaca tumenya yuko tutibakuye ko irya tagisi ya kimwe n'inusu ku ijana byoca bingana uku ubu. Mugabo nk'uko dusanzwe tubimenyereye leta yarayiretse bene ibidandazwa bya nkenerwa gushinga ibiciro ivuga iti reka abadandaza n'abaguzi biyumvikanire ku masoko. Mugabo rero tukabona yuko muri ibyo usanga umuntu umuguzi kubera niwe muto muto kenshi usanga abadandaza nk'uko twari twabivuze aribo baca bafita ingufu zirenze iz'abaguzi, na cyane cyane nko mu bihe usanga nk'ibyo bidandazwa biba bikenye. Mugabo nk'iyo ibyo bidandazwa ari mu gihe cyo kubimura urasanga ibidandazwa bica ibiciro bimanuka nubwo atareti iba yabitegetse, ku buryo rero nk'icyo ni icyumviro gishobora guharirwa kugira turabe yuko byokunda, kuko muribuka neza yuko nko ku ntete twirimira leta yari yashinze ibiciro nubwo twabonye yuko yari yashyize nk'amatagisi menshi nayo nyine ugasanga ku muguzi bica biba byinshi. Nk'iyo twe twanabishimye bikunda yuko no kubirimira idandazwa bya nkenerwa byo twirimira leta ishinga ibiciro byoheza bikanafasha kubikwirikirana kurusha uko bimeze ubu, aho bareka bati abadandaza n'abaguzi biyumvikanire ku buryo amwe dusanga kenshi abadandaza baca usanga batuzinde ugasanga nk'iyo hari ubuntu bw'uburusho bwa byiza kumvika kurongwa ku muguzi ugasanga bwangombye kumudandaza. Icyo cyumviro cya Habonimana n'icyumviro cyiza gishobora gukorerwa ko kugira barabe yuko gishoboka kujya mu ngiro.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Mukeshimana Dieudonné. Mukeshimana?
Yego ndabumva.
Urahura komeye?
Yego turakengurukira Imana.
Yewe uherereye hehe?
Yewe ndi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Burundi.
Yego gusha ku ngingo.
Yego kijyanye n'amakuru bivugwa yuko yoba yaravuye ku bidandazwa bimwe bimwe bishingiye ku bifungurwa twarabyumvise bicyane ku mbuga ngurukanabumenyi bivugwa ku maradiyo, ariko twebwe dusuma buri munsi ku mabutike ntibiragaragara ko koko ibyo biciro byakoretse, ariko hirya no hino turumva bivugwa nk'umuceri ibigori ko byakorotse. Ubu rero turategereje turabe yuko ibyo gabanuka ry'ibiciro bishyika no mu mabutike kugira ngo twebwe dusumireho ku munsi turabe yuko tubitoreramo koyo.
Urashaka kuvuga yuko ugiye mu isoko ukajya no muri butike ibiciro biratandukanye?
Nika nta kiragaragara cyane gose, haba mu isoko haba ku mabutike nta kintu kiragaragara yuko iyo ngingo hari ikintu irashikaka, ariko nibaza yuko ari ibituruka ku masoko abadandaza baba baragize ko sino ahandi turumva yuko ibigori mbonka hazindi bujumbura mbwa mizenda ndumva ko ikiro cy'ibigori kigeze ku 1400 umuceri ndumva ko abaduha amakuru hirya no hino baratubwira kuri kuragabanuka ariko twebwe dukemera ku mabusi icyo ntibiragaragara neza nibaza yuko ari akaryo keza k'abageze intwaro ko baca basubira mbere nk'ababifata mu minwe barabe ko koko ata bantu bariko barahotora abaguzi koko iyo ngingo ngira ngo ishyikire bose.
Mukeshimana, ntabwo nsimbuye umutumire ariko yari yavuze ati iyi ngingo itangiye kujya mu ngiro vuba, ni nkaho yavuze ati abaguzi bari bakwiye kuba bihanganye buhoro buhoro bikazagenda bijya mu buryo, mbese n'icyo gisubizo yigeze kuvuga. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Wari ugiye kuvuga ngo
nicyo naringira nongere ko
ariko kagufi
iyo ngingo ko abadukurira bayifashe hari hasigaye yuko rero baca bagaruka bakajya ku kiguzi kujya babikoze ku isukari bakaba ko kuri kiro biri ko birubahirizwa kujya babikora ku nzoga za Dawidi, hari hasigaye ko baca bajya ku kiguzi ko abajeje intwaro bakaba ku iyo ngingo iri kirubahirizwa kugira ngo kuko yaje gusahiriza umwene gihugu muto muto.
Ye, urakoze cyane Mukeshima.
Murakoze nani
Pierre. We Mukeshimana azanye indi ngingo y'ukuntu, ariko ndumva ari n'undi wari wigeze kubivugaho, wari wigeze kubikomozaho, ntabwo nibuka uwo ari we. Ariko Mukeshimana azanye indi ngingo ati leta ikwiye kugenda igenzura, ni nk'ibyo twakwita inspection mu Gifaransa. Aha ngaha wamusubiza iki?
Yego, murakoze cyane. Bisa n'ibyo nari navuze yuko muri ibi bintu umuntu wese tubwiza kugira uruhara, haba umuguzi, haba leta, mbere n'abadandaza, kuko abadandaza bariko bagira inyungu bakinyije umuguzi bikishyize mu kiza, ntibiheza ngo bibagire akamaro. Nicyo gituma Mukesha Imana mubwira nti twese, haba umuguzi, haba leta, haba n'abadandaza, tubwira kwibaza iki kibazo, kubera iki iyi ngingo yafashwe mugabo ntihaboneke akarusho ku muguzi? Icyo kibazo rero tushibagije, uwo ari wese akakibaza, niho tubwiradufa tujya hamwe tukajya hamwe twese kugira dutore inyishu. Aba leta avuga ati iyi nyari ibwirizwa gukorwa, umuguzi bamubwira bati rindira umwanya mutoyi, mugo tumenye neza yuko iyo ngingo yafashwe ku neza y'umuguzi, hanyuma twese twibaze kubera iki none ko iyi ngingo yafashwe, hanyuma hakaba nk'imidandazwa bimwe rimwe akaba atakirahinduka. Nababwiye ibyo ari byose nko ku isukari, twebwe muri Avoka dukunda kubifinkamira hasi ku isukari, ubu nta midogo myinshi ikihari kuko ingingo yabafashwe iraja mu ngiro. Umugabo ku bidandazwa bindi nk'ibi twirimira ibiharagi, umuceri, ibigori, ntitubona neza yuko biraja mu ngiro neza. Nicyo gituma tubwira kwibaza twese kubera iki. Hanyuma rero leta urumva na cyane cyane iyo yafashe ingingo yibagije iki kibazo, hanyuma natwe tukacibaza kuba tuja hamwe na nkeka yuko inyishu yoshiboneka, tukamenya neza yuko iyi ngingo yafashwe mu neza y'umuguzi, kandi ibyo abwirizwa kumbiriza ako karusho. Aho rero tumaze kwibaza twese icyo kibazo, n'umuti wocoheza ukaboneka, nihaba hari inzitizi ahacanke hariya.
Radio Ijwi rya Amerika. Pierre Nduwayo ni president wa Buko, ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Pierre, we ntabwo nshaka kuguteranya n'umukuru w'igihugu, ariko hari akantu aherutse gutangaza ati abantu bavuga ko ibiribwa ari ikibazo, ati ni nko guca igikuba, ati ntabwo ari byo. Wowe wabivugaho iki?
Mu bisanzwe nibaza yuko ikintu cyose umuntu yogifata muri je navuga muri context, kuko ubuntu muri discours y'iminota 30 cyangwa 50 iyo ugiye gukuramo akajambo kamwe arahusanga, ngira ngo na context yabivugiyemo ica ishobora gutanga iyindi mpumbero. Ku buryo rero akajambo gatoyi kavuye mu majambo menshi umukuru w'igihugu yavuze, sinoheza ngo ngire icyo akavuga ko keretse turavye context yabivuzemwo, ni naho ushobona ikiyumviro. Mugabo kuja kuvuga ku kajambo gatoyi ko bakarabuzwe na cyane cyane nk'urwego nk'ungo onye, niyo yoba ari umunyagihugu mutoyi arashaka yavuze mu bintu byinshi, ugahita ugakuramo akajambo kamwe, namwe ugiye gusigura aho usanga watanze isiguro itari yo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dufite kuri telefone Nduwimana Egide. Nduwimana we.
Ego, turabumva.
Urakomeye.
Ego, turashima.
Uherereye he Nduwimana?
Mbo, uherereye Bujumbura.
Yego, gusha ku ngingo.
Hanyuma nabonye ibyo mwarimu anditse, hanyuma ndandika yuko naba muhamagarwa uyu munsi.
Ye birabaye rero, umwanya nuwawe.
Ku ngingo ijaniranye n'ibiciro biriko biraduga by'ibiribwa mu by'ukuri, nubwo bigaragara yuko habaye kugabanya ibiciro ariko n'ubu biraboneka yuko nta aho duherereye nta byapfungutse, biracyari bya bindi nyine.
Ni amatagisi yagabanutse ariko nyine ku neza y'umuguzi kugira ngo n'ibiciro bigabanuke. Hanyuma nawe reka mbigusubiriremo igisubizo umutumire Pierre Nduwayo yari yavuze. Iyi ngingo ifashwe vuba, yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, ndakeka hari nko kuri 2022, sinibuka neza itariki, ariko nyine yavuze ati iyi ngingo itangiye kujya mu bikorwa vuba, ati mbese ni ukwihangana tukazareba icyo bizatanga mu minsi iri imbere. Urakoze cyane Nduwimana.
Yego, murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niko se Pierre we, muri Abuko ubusanzwe mbese mujya mureba no mu banyagihugu bahariya tuvuga ruguru nabo uko bameze ubu ngubu, mu magambo makeya bafite umwimbu uhagije, bafite ibifungurwa bihagije?
Mwisanzwe ibifungwa bihagije nk'uko mwumvise abankaba ba bude bose bavuga ati ku masoko ntitubona neza yuko ako karusho kabonetse, baba Bujumbura canke abaruguru, iyo ngorane iracahari. Hanyuma umwimbu uhagije noya ntuhagije n'ukuri, kuko twanabivuze tugitangura umwimbu ibyigwa twagiye turasoma byakozwe byarekana yuko no byerekeye ibifungurwa bya misi yose umwimbu n'igihugu wagenze neza, dukenera uwuza usahiriza uvuye hanze. Ku buryo rero n'ubu unye twebwe muri Abuko turabona neza yuko no mu gihugu hagati umwimbu si mwiza cyane, na cyane cyane bisigura yuko irya ngingo yuko ibitandazwa biva hanze ngo uza gusahiriza hano iwacu, haba mu gisagara canke mu gihugu hagati, ibyo onye biracakenewe. Mwumvise ikindi naco nuko n'abavuze bose, nubwo iyo ngingo bavuga bati ngiri yadushikira neza ngo tubyumve, bose bashimye, icyo ni cyiza cyane, ni ugutera intege leta. Baba bayitubwiye yuko iyo hakozwe hagize akigoro tubwirwa gushima kugira ngo tubatere intege bace bakora n'ibindi bikurikira, na cyane cyane twebwe mwumvise yuko nka bose bavuze twateye intege iyo ngingo leta yafashe, dusaba yuko cyabakorwa ibishoboka kugira ngo ako karusho kaje ku muguzi. Ntangeka rero yuko leta ibyumva ibyo gukora ibishoboka kugira ngo wa munyagihugu muto wahariya ruguri wacu hariya hanye nawe iyo ngingo ije imugirira akamaro. Tugitangura icyo ntanavuze gatoye munkundiye ni ukivuga yuko iyi ngingo yafashwe igishyira mu ngiro itegeko ry'amafaranga ikoresha leta ikoresha rizoherana n'uku kwezi kwa gatandatu, tukavuga tuti ko mbona ishyira mu ngiro iryo tegeko hakaba mbere hasigaye hasi ukwezi kumwe amezi abiri kugira ngo rijya tegeko rihere. Dusaba dushimitse yuko iyo ngingo nziza bose twashimye yoheza ikazoheza ikatibandanya no mu itegeko rizoza ry'amafaranga leta ikoresha rishyira umwaka w'2024 kuja mu kwezi kwa gatandatu. Ibyo turasaba dushimitse, iyo turonsa akanya ko kubivuga turabishikiriza yuko iyo ngingo tucahera nuko kwa gatandatu, na cyane cyane ko mwumvise yuko benshi bavuga ati ntiturashikira ibyiza byayo ntibirana dushikira, ntibace bagira ngo bace bayihagarika ukwezi kwa gatandatu guheze, ahubwo bazoheze bayibandanye gushika ukwezi kwa gatandatu k'umwaka 2024, hanyuma duheze rero twigire hamwe none byogenda gute kugira ngo iyo ngingo wa munyagihugu mutoyi wa muguzi leta yagombye gufasha kugira ngo nawe nyine ashikirwe n'ingaruka nziza z'iyo ngingo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turavuga ku bibazo by'ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro. Umutumirwa ni Pierre Nduwayo, perezida wa Buko, ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Niko se Pierre we, ubundi mu byerekeranye n'ubukungu habamo kugurisha ibintu mu mahanga no kugura ibintu mu mahanga, twebwe turavuga ibigurwa mu mahanga gusa bimwe bimwe nyine ibiharage no kuvuga ibishyimbo umuceri ifu y'imyumbati n'imyumbati uburundi bwo mu bihingwa uburundi bujyana hanze ibiki
hano i Burundi wacu ibyo tumenyereye uburundi bujyana hanze hariho iyakawa hariho n'icyayi mugabo baravuga bati bugerageze bakagwiza ibindi tubishora hanze na cyane cyane n'ibintu by'ibyamwa n'ibintu by'imboga birashobora kugira kwinjiza amafaranga y'agaciro menshi kurusha birya ibi bya kwahura tumenyereye ikawa n'icyayi hanyuma ahubwo hariho n'ikindi gisata gikomeye cyane igisata cyerekeye ubutare icyo gisata cy'ubutare muribuka neza yuko muri ya programme plan national de development yo hera mu mwaka w'2007 icyo gisata cyahabwa ikibanza kininiya yuko mbere coza kiza kirushaririza bya bidani dutwara dushiraga hanze kiba icyo cyayi cyangwa agahawa mugabo murazi yuko haragize ingorane nticatunganywa neza ku buryo hafashwe n'ingingo yuko amashyirahamwe yacukurije ubutare yanahagarishwe tubona neza yuko leta ngira ngo iri kwiratunganya na cyane cyane politike n'amategeko ku buryo rero n'icyo gisata hamwe cotunganywa neza coweza kigafasha mu kujyana amafaranga y'agaciro aza asahiriza birya bya uruhara rw'icyayi uruhara rw'ikawa ikambere twanavuze yuko hari n'ibindi bidandazwa byoheza bigatezwa imbere na cyane cyane nk'ibintu by'ibidandazwa n'imboga ku buryo n'amafaranga y'agaciro twoheza tukayaronka tutarinze kurondera ifashanyo mugabo avuye muri birya bidandazwa twishorera hanze
ubu nanone uburundi buri muri uyu muryango w'afurika y'uburasirazuba ubuseruko ni isoko rifunguye mu magambo makeya hari ibintu by'ibihingwa uburundi bucuruza mu rwanda muri tanzania mbese mu baturanyi muri uwo muryango
mu bisanzwe ibyo tugize iminsi dukurikirana ni uko hariho ingufu nyinshi ziriko zirashyirwa gufasha abantu bikora ibyabo icyo bita sosiyete pirive ku buryo boheza bagaca bajya muri iryo soko riba iri soko ryo muri afurika y'ubuseruko riba mbere na rya soko ryo muri afurika muri rusange icyo bita zone de libre change continentale africaine hariho ingufu nyinshi ziriko zirafatwa mu kugira akadirema y'abantu bakora ibikorwa byabo ko bobikora bakoresheje amategeko agenzwe ibintu by'akanovera k'ibidandazwa ku buryo murazi yuko akubwira ushore haba muri mwaka karere cyangwa muri afurika cyangwa imbere no hanze hariho birya bita ibintu by'akanovera gukurikiza amanorme yashyizweho kuri bene ibyo bidandazwa ubu twebwe muri abuko turi kwikirira hasi turabona yuko hari ingufu nyinshi ziriko zikorwa muri icyo gisata mbere n'abikoreye utwabo bariko barabyijukira ku buryo nta nkeka turizeye neza yuko mu minsi itari mikeyi cyane tuzohava tubona ibintu bijya kudandazwa kuri ayo masoko aba hano muri afurika y'ubuseruko haba mbere muri afurika muri rusange na cyane cyane ko babwirwa kubidandaza bikwije akanovera bikwije amanorme usanga asabwa kubidandazwa ibicanke biriya ubu turabona yuko hari ingufu nyinshi ziriko zirakorwa nta nkeka yuko n'abarundi mu minsi uzosanga bariko baragira amakompetisiyo bariko baragira amahiganwa ku masoko badandaza ibintu bihingurira n'iwacu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Pierre ndabona iminota irimo igenda nagira ngo nkwibarize akantu gatoya dusoza iki kiganiro nawe uhita uca n'umwanzuro mbese uduhe umusozo umurundi usanzwe ubungubu arya kangahe ku munsi
nubwo atamatoza twagize dufashe yuko uri kuraraba nko mu mwaka uheze urugero rw'ibiharagi urugero rw'umuceri urugero rw'intete nk'umuceri n'ibiharagi byo twababwiye tugitangura yuko byiyongereye hasi inshuro zirire ibyo muri rusange uri kuraraba uburyo butiyongereye bica bisigura yuko uwahora rya kabiri acajya rimwe ku munsi n'amatohoza yagizwe n'ibintu amaobservation gusa tugira muri kuraraba iryo duga ry'ibiciro ntanjane ariyo byanatumye leta ikifata akakigoro bibananije nk'uko onye ni hamwe usanga umuntu yahora rya kabiri ku munsi aca arya rimwe ku munsi wahora rya gatatu ku munsi aca arya rimwe n'iminsi ku munsi nacyo gituma twebwe mu byo twamye dubwira twamye dusaba yuko higerageza hagafatwa ingingo kuko ibiciro bibananije biduga hanyuma uburyo nabwo butiyongereye urumva yuko n'amagara y'abanyagihugu acaheza akaba isindikanira uwahora rya kabiri asigaye arya rimwe n'amagara aheza agasindikara ibyangombwa byo kugwiza umwimbu zikatakara nuko nicyo gituma hari ingingo dusha dusaba yuko zofatwa kugira ngo ubutunzi bw'imiryango ntibubandane buhasindikanira.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nduwayo Pierre ni president wa Buko, Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya wahaye abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika.
Ego ndabashimiye cyane namwe ku Ijwi ry'Amerika kuko aha muriko murafasha yuko iyo ngingo yafashwe yoheze ikagira ingaruka nziza ku muguzi. Ndashimiye n'abaterera ibyiyumviro hanyuma nshanongera nsaba nshimitse nkuko nari nahije kubisaba yuko irya ngingo ntiheranira uko kwezi kwa gatandatu na cyane cyane yuko igiye gufatwa umwanya uri kuragenda y'amafaranga leta ikoresha kizerangira muko kwa mpera zo kwa gatandatu dusaba dushimitse twavuze yuko atangaruka nziza twabyumvise ko ntikihagarara rero nuko kwa gatandatu ahubwo no mu
yego Pierre
ikoresha
Pierre rwose urakoze cyane byimazeyo namwe banywanye b'Ijwi ry'Amerika aho muva mukagera ndabashimiye cyane murakarama.
Desire, I could take it as an injury. you make me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Yeah, yeah. You are my African queen. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scenery with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah. You are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. Yeah. Oh, 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 oh. and I know, oh yes I know, you are my African queen and I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's his love, and I know that this love was surely sent from up above. 'Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real. You are my African queen. The girl of my dream, the girl of my dream. You will have never been. Oh, na na, yeah. I love you, I love you, I love you, I love you.